Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Nini Nahazwe ndi muri studio ya gatanu. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanyagihugu muri territoire ya Masisi bahangayikishijwe no kutagira ikarita nshasha yo gutora.
Twe kibazo dufite amakarte gacu dufite ga mbere iyo tugiye muri Goma kuko tukagera ku barriere tugeragayo bakatunyanyasa.
Emmanuel Semucho numwe mu banyagihugu bakorera mu ibarabara riva hitwa Rubaya rija mu gisagara cha Goma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Burundi ivyaha Alangiome Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere yagirizwa vyiyongereye no musi leta yamwagirije guhakwa kugandagura umukuru w'igihugu. Intambara hagati ya Israel na Hamas irabandanya mu gihe ibitaro muri Gaza byarengewe n'ubwinshi bw'abantu Israel yiteguriye kugabayo ibindi bitero. Côte d'Ivoire yatanguye kugena abagize leta ni nyuma y'ukwezi kumwe gusa president Alassane Ouattara akomboye abashikiranganje biwe bose uno musi hagenye umushikiranganje wa mbere hivyiwe vyamuranze ni mukanyisase mu bugume hafi ya maradio yanyu naza mudasobwa mushobora kuba muri komudu kurikiranako. Rekamere kuri iyo nkuru ya Côte d'Ivoire narinche ku masonga mukanya ibiro vya president w'ico gihugu vyatangaje ko Robert Beugre Mambe ari muramatari w'umurwa mukuru w'ubutunzi Abidjan yagenywe mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere ni nyuma y'uko leta yari yasambuwe mu ntango zo kukwezi Fidèle Niyongabo niyo nkuru adufitiye.
Ntaseguro yatanze kuri iyo ngingo itari yitezwe. Umunyamabanga mukuru mu biro vya president Abdulrahman Cisse yatangaje ko president Ouattara yasavye umushikiranganji wa mbere mushasha Robert Beugre Mambe gushikiriza leta nshasha mu buryo bwihuta bushoboka. Mambe acuditse na president Ouattara n'umuntu akomeye cyane mu mugambwe uri ku butegetsi. Yashimiye president Ouattara akaba yasavye ko Imana yo muje imbere mu kurangura amabanga yiwe mashasha. Mambe afise imyaka 71 yahoze ayoboye urwego rw'igihugu rurejwe amatora. Yabaye buramatari w'umurwa mukuru w'ubutunzi Abidjan mu mwaka w'2011. Yarashize mu bikorwa umugambi wo kubaka amabarabara yongera arategura inkino zihuza ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Mu gihe atampamvu yatanzwe cyese ku isamburwa rya leta yahahora yari iyobowe na Patrick Achi, abakurikirana politike batangaje ko president Ouattara atarashimishijwe n'uburyo igihugu ciwe kiriko gitegura kwakira igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu byo muri Afrika kizoba mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri mu mwaka uza w'2024. Côte d'Ivoire izogirisha kandi amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2025.
Ijwi rya Amerika igice cya kabiri cy'amakuru agezweho hirya nino ku isi tugiharira ay'intambara ya Israel na Hamas. Inyuma y'ibitero rero umurwi wa Hamas wagavye muri Israel mu ndwi iheze n'ibitero vy'amabombe Israel yamijaguye mu ntara ya Gaza, abantu babandanya gukora imyerekano mu bice bitandukanye vyo ku isi. Ni imyerekano igamije gushigikira abanye Israel n'abanye Palestina nko mu gisagara cha Los Angeles kiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Anye Palestina n'abayahudi bihaye amabarabara biyamibiriza ibera mu burasirazuba bwo hagati. Fidèle Niyongabo nivyagarutse kutubwira.
Mu gisagara cya Los Angeles ku munsi w'Imana urangiye umugwi ushigikiye Israel witwa Israel Solidarity March waratunganije imyerekano hafi y'inyubakwa ndangamico yitwa Museum of Tolerance. Karen Avital afise ubwenegihugu bwa Israel na Amerika yahoze mu gisirikare cya Israel yatangaje ko abanyayisraeli n'abanyapalestina badashobora kubana kiretse umugwi Hamas uzimanganijwe. Karen Avital avuga ati,
"At this point we cannot, not until Hamas has gone.
Muri iki gihe ntidushobora kubana kiretse umugwi Hamas utakiriho. Dukeneye kuzimanganya. Umugwi Hamas ushigikiye iterabwoba. Yamara twebwe ntidushigikiye iterabwoba, ntidushobora kubaho mu bwoba. Ntituzokwigira dusubira kubaho dutekewe n'ubwoba.
Mu masaha ya kare yo ku munsi w'Imana urangiye abanyapalestina bafise ubwenegihugu bwa Amerika barakoraniye imbere y'inyubakwa y'ubuserukizi bwa Israel mu ntumbero yo kwiyamiriza ibitero by'amabombe bya Israel mu ntara ya Gaza. Taura n'umunywanyi w'umuhari w'abanyapalestina Palestinian Youth Movement yashatse ko rimwe mu mazina yiwe rimenyekana ku mpamvu z'umutekano wiwe. Yaravuze ku gakinyizo Israel ikorera abanyapalestina. Taura agira ati:
They have been denied basic human resources. They have been denied food.
Israel yarimye abanyapalestina uburyo ngendegwa ko bakeneye. Ntibaronka ibifungurwa, amazi, umuyagankuba, ibitoro, imiti n'ibindi byose umuntu ashobora kwiyumvira ikiremwa muntu gikenera. Ivyo bitewe nuko Israel yigaruriye Palestine.
Due to this occupation and military colonization of Palestine.
Naha bajejwe kubahiriza amategeko bo ku rwego rw'igihugu na leta ya California bakomeje ingingo zerekeye umutekano imyiyerekano mu gisagara cya Los Angeles yabaye mu mahoro muri rusange.
Fidel Niyongabo urakoze kuri iyo nkuru uheje kutubwira. Tukivuga rero ivya Hamas na Israel, Amerika isaba ko ubuzima bw'abasivile bariko barahunga intambara bukingirwa. Mugenzi wacu Oriane itanga ishaka, turi kumwe muri studio n'ivyaje kutubwira. Oriane:
Ego cyane. Amerika yibutsa ko igisirikare cya Israel cyatangaje gishimitse ko citeguriye gusenyura burundu umugwi wa Hamas. Ninyuma yaho umugwi uteye Israel, uwo mugwi uteye Israel bikomeye ku itariki indwi z'uku kwezi kwa cumi. Amerika yongera ibutsa abasivile b'abanyepalestiniya kuva mu karere ka Gaza imbere y'uko Israel itangura gukora ibitero bikomeye. Umuvugizi w'igisirikare cya Israel, Lieutenant Colonel Peter Lerner, yabishikirije mu kiganiro n'ikimenyeshamakuru cyo muri Amerika ABC. Yavuze ati:
We are seeing that people are actually evacuating.
Turabona ko abantu bagenda bava muri ako karere. Mu by'ukuri twifuza kubona amashyirahamwe y'abagira neza yitaho ubuzima bw'abantu mu kubafasha guhunga, akubona bakorana na Hamas mu kubwira abantu kudahunga.
Mu kiganiro This Week, umuhanuzi Jake Sullivan mu biro by'umukuru w'igihugu cya Amerika avuga ko mu gihe hari abanyagihugu barenga umuriyoni bariko baragerageza guhunga ubwicanyi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika iriko irakorana n'ibihugu bicuditse kugira abanyagihugu bateshejwe ingo zabo baronswe imfashanyo. Yagize ati:
We are in touch with our Israeli counterparts. We're in touch with the United Nations.
Turi mu biganiro na bagenzi bacu b'igihugu cya Israel. Turi mu biganiro kandi na ONU kugira haboneke ibifungurwa, amazi n'imiti byoronswa abanyagihugu b'akarere ka Gaza. Abo nabo bakaba ari abanyapalestina ataruhara bagize mu bitero byagizwe n'ubugizi bwa nabi utagira izina bwakozwe n'abagizi b'iterabwoba.
Itana mu mitwe yarabandanyije mu mpera z'indwi turangije ku mupaka wa Israel na Libani, aho umugwi w'abagwanyi ba Hezbollah ushigikiwe na Iran ucumbitse.
Oriana itangishaka, urakoze. Turacaye ku rupapuro rw'ivya Israel na Hamas. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zivuga ko umupaka wambukirwa ko hagati ya Gaza na Misiri uzosubira kugurugwa, ariko igihe uzofungurirwa ntikiramenyekana. Ni mu gihe umuryango ni mu gihisha mu mpuzamakungu ONU ritabariza abantu bamerewe nabi bari mu ntara ya Gaza. Ibitaro tukubutsa ko bidiko bisa nk'ibirengegwa. Fidel Niyongabo arabandanye.
Ubuzima bubi abanyapalestina babayemwe mu ntara ya Gaza bwatewe n'ingingo ya Leta ya Israel isaba ababa mu gice cyo mu buraruko bwa Gaza kuhava imbere y'uko Israel ikora ibitero muri ako karere. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken kuri uyu wa mbere yatangaje ko Leta ya Amerika iri gukorana na Misiri na Israel hamwe n'ishyirahamwe ONU kugira imfashanyo ishobore kwinjira muri Gaza kandi ishikira abayikeneye. Yabitangaje nyuma y'uko agendeye n'ibindi bihugu bitari bike byo mu karere ko mu busereko bwo hagati. Anthony Blinken kuri uyu wa mbere mu butumwa ku rubuga X yatangaje ko mu kiringo cy'iminsi mike irangiye yagiye muri Israel, Yordania, Bahrain, Qatar, Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, Arabia Saudite na Misiri. Yavuze ko iby'abategetsi b'ivyo bihugu bamubwiye vyerekana ivyimviro basangiye n'abategetsi ba Amerika kubijanye n'ivyokorwa kugira ingwano ntikwiragire mu karere, hamwe no kubijanye n'imigambi yo gukingira ubuzima bw'abanyagihugu ataco bazira no gushikiriza imfashanyo abayikeneye mu ntara ya Gaza. Kuri uyu wa mbere, biro vy'umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu vyatangaje ko atamasezerano ahari yagahengwe yorekurira imfashanyo kwinjira mu ntara ya Gaza n'abanyamahanga kuyivamwo.
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose agezeho ijya nino ku isi baduteguriye bakabaheje kudushikiriza. Ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na X ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu gihugu cy'u Burundi. Turahera mu gisata c'ubutungane ku nshuro ya mbere userukira leta y'u Burundi mu rubanza rwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Alain Guillaume Bunyoni yavuze ko mu vyaha kurikiranyweho harimwo ugushaka kugandagura president w'u Burundi hari mu ntayicese kuri no wa mbere igihe General Bunyoni yarengutswa ubwa kabiri imbere ya Sentare ntahinyuzwa eroje wirika neza aratubwira ibindi kuri no dosi
kwanirwe bari mu rubanza rwahoze yamushikanganje wa mbere ya Lengi yobe bonyoni bari mu Colonel Desire wa mahoro yahoze arongoye igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko General Bunyoni na Samuel Destine bafumukeko yahoze yari mu bakozi bakuru iperereza niyo bonyene bungururije ngingo yo kubagumiza mu munyororo yafashwe na Sentare na inyuzwa mu ntango za kuno kwezi nkuko kwa 2018 ukwezi kucyenda guheze Bunyoni n'umushingwa manza wiwe basavye ko arekurwa akabura na yidegenza no kuri uwa mbere n'ivyo basubiye kwifuza imbo basubiye kuvugana nk'iza mbere kuri cyumba wahoze yamushikanganje wa mbere yuganiwemo kiri ukwa cyonyene kandi kiri kure y'abandi banyororo we wabona ko aramutse yashikiwe n'ikintu kibi yokirwamo narije imfunguzo zibikwa muri komisari y'igipolisi ku mugwa mukuru wa politiki ya Gitega afungiwe izindi zikaba zibitswe n'umukuru w'ibohero igira kabiri arengiye yombe bunyoni yerekanye nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yari mu cyumba yaburaniyemo yabitubwiye nuko naho userukira leta mu rubanza rwiwe atagaciro yabihaye afise urupapuro rw'umuganga yemewe na leta rwerekana ko arembejwe n'indwara y'igisukari igeze ku rugero rwa kabiri rw'uburwayi bukomeye bityo bumvikanishije ko akeneye kwama hafi y'umuganga amukurikirana kandi yabinonosoye we n'umushingwamanza mwunganira bongeye berekana izimvo bati amafaranga miliyoni 300 n'amazu yafashwe n'ubutungane bishobora gufatwa nk'ingwati nabyo nyine ntaco mwabibonyemo kandi ibindi bintu wagiriza avuga ko umutekano ubangamirwa habaye iryo rekurwa ry'agateganyo ntafatiro na bito yabigira basavye umucamanza kurekura Bunyoni akabura na yidegenza bati na kare ubutuburanya ntiyigeze yungururiza icifuzo cacu ca mbere kunjo ya mbere userukira leta muri urwo rubanza yasiguye ko General Bunyoni yagizwe icaha co gushaka kugandagura umukuru w'igihugu yagize ati Bunyoni yagizwe ibyaha bikomeye harimo gushaka kugandagura umukuru w'igihugu n'ibyaha bishobora guhanishwa umunyororo w'imyaka 20 n'irenga yongera ko ati General Bunyoni ashobora guhindura umuganga karondero ubishoboye kurusha yo mwandikira imiti ituma isukari yiwe mu mubiri ija ku rugero rwemewe nari inshuro ya mbere bivuzwe ko wahoze yamushikanganje wa mbere akurikiranywe ku cyaha cyo gushaka kwica umukuru w'igihugu zari zanuganzwe cyane mbere katari gake imbere y'uko afatwa nyuma yaho president ndayishimiye ntatadomye kuri rutoki yarigeze gutangaza ko hari akarwika abantu bifuza kumukombora ariko agabisha ko ari umugenera yadatinya urukanze yabisubiyemo inyuma y'urugendo rurerure mu kwezi guheze rwamushikanye mu bihugu bitandukanye bya Afurika ku cicaro ca New York muri Cuba no mu Bubiligi
nagenda abwira muri gira mubona intare igenda yanditse amenyo hejuru mugifise amenyo akarishi muri gira mubona igenda inzara yazishize hejuru mugifise inzara zikarishi none ko ari intare kubera iki mwirirwa burata umutwe intare ntiyigera ijugumira intare yama izi neza yuko vyose ibitunganya hano ngatazi yuko yitwa intare kuko niyo iravyeho nyene urayibona
gusa ijwi rya Amerika ntiryofata ngo ryemeze kuba president ndayishimiye yavuga ari General Bunyoni ivy'ukuri kuva Alain Guillaume Bunyoni yafatwa mu kwezi kwa kane uyu mwaka ivyakurikiranwa ko vyagiye biriyongera nk'uko umuvugizi wa Sentare ntahinyuzwa yagiye abitangaza kimwe ku kindi vyavuye guhungabanya umutekano w'igihugu guhungabanya ubutunzi bw'igihugu bijaho gutunga ibirwanisho adafitiye uruhusha no gutuka umukuru w'igihugu wundi yumvirijwe ni Samuel Destine bafumukeko yahoze ari umukozi mukuru w'igendereza ry'u Burundi nabo nyene n'umushingwamanza mwunganira basavye ko arekurwa iz'agateganyo bashira imbere impamvu zifatiye ku magara mukitse bavuga ko bafumukeko akeneye umuganga w'umuhinga wo kumubaga mu kiyunguyungu kandi ko akeneye n'umuganga w'indwara z'umutima waserukiye leta yishuye ko hejuru y'abaganga baraba banyororo muri rusangi atabamubujije kurondera abaganga b'abahinga ariko asigura ko atahohirahira ngo amurekure yagize ati uwo mufungwa yagirizwa ibyaha bikomeye birimwo ukumena amabanga y'akazi no gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu nabyo nyene bishobora guhanishwa umunyororo w'imyaka irenga 20 hisunzwe igitambo na vyaha cyo Burundi aramutse yagiriwe n'ivyaha ikekwa ko arenga yome Bunyoni ashobora gufungwa imyaka igera kuri 30 Bunyoni yarungitswe mu ibohero kwa 8 ukwezi kwa 5 uyu mwaka inyuma y'indwi zibiri zirenga yaramaze yafungiwe mu iperereza nk'uko vyatangajwe n'ubushikiriza manza kizigenza wa Republika hubahirijwe igitabo mana vyaha cyo Burundi ingingo ya Sentare yibwirizwa kumenyekana mu masaha atarenze 48 eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
America. yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika.
Hejuru ya Amerika turacabandanya n'amakuru tugiye kuyabandaniriza muri Uganda, aho igisirikare cico gihugu gitangaza ko ingabo zayo zibiri zahora mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu rasirazuba bwa Republika ya Demokarasiya Kongo zakomerekeye mu gitero cagabwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana. Umenyeshamakuru Ignatius Bahizi muri Uganda yavuganye n'umuvugizi w'igisirikare ca Uganda Brigadier General Felix Kulaije.
Batewe ngatebe barashwe bari mu muhanda bayise ngeri konvoyi ijyana y'abasekere bacu bakoresha yavagabunagana isubira nyine aho ingabo zacu ziri hari ababarashe amasasa afata abasekere babiri.
Abo basirikare yafashe se bapfuye cyangwa bakomeretse gusa?
Bakomeretse amasasa yacyari mu mutwe, tubohereje igisoro kugira ngo bafashwe birenzeho.
Generali, nubwa mbere mugabweho igitero kuvaho mwaje mu butumwa bwo kugarura amahoro, byaba byabatunguye?
Ni byadutunguye kuko hari abanyangeso mbi nk'aba wazarendo nk'aba mayimayi bagira bakidobya muri ibyo bice.
Yego.
Kandi abantu nta mategeko bakurikiza.
Ako gace mwabo mwamenya ko ariko aho iyo gitero cyabereye?
Ako gace yes nakamenya ariko singafite mu mutwe wanjye. Ako ni kumuhanda uva bunagana ujya Rucuru.
Hanyuma se ubwo bagagwe igitero abasirikare ba Uganda bo ntabwo birwanyeho?
Birwanyeho nyine aturumbuka abantu nka batanu batandatu mu rutoke barirukanka barengera ku musozi.
Bivuze ko bo batarashweho nta
ntuzi niba ari igisasu byabafashe.
Hari ubwo nyine bishobora kugira ingaruka ku butumwa bwanyu hariya murimo?
Ariko twagiye tubyiteguye. Uvuga ngo ni ikintu cyatungura, turabizi ko aho turi hari intambara kandi hari ubutungu butari ubwumvikane ufatanye na ceasefire.
Hanyuma ubwo hagize haramutse hagira ibindi bitero bagabwaho nyine n'iyo mitwe itandukanye, muraza kugenza gute? Mwafata umwanzuro wo kuvayo? Ahari
umwanzuro wo kuvayo ntabwo ari wo uturi hafi. Baduteye nyine tunukurwanaho kandi bazabireba ko icyo bakoze ari amakosa.
Muri manda yanyu se mwemerewe kugira ngo namwe murase abantu nangwa abasirikare?
Twemerewe kurwana kurwanaho kandi zageze ibitego.
Nahoze nkurikira ku mbuga nkoranyambaga zirimo abakongomani benshi, haba muri Congo, haba na hano muri Uganda. Bamwe bavuga ko ngo Uganda yagiyeyo gutera igihugu cyabo ngo ko ari byiza kuba babateye, bisa nkaho abakongo batanezerewe kumba muri kira gihugu.
Ntabwo twifuza kuba muri Congo, ntabwo tubirwaye rwose. Bagiye kubafasha, niba ari bijibwe bitazi icyo bishaka batubeho. Umuntu wese utwitirira ibintu bidafite umutwe n'amaguru mwita ikijibwe. Kongo nibo bapfa, Kongo nibo bateshwa babuze ijijwe amahoro hirya no hino. Aho turi turabafashije, barangije rero ngo twagiye kubatera, hanyuma si twabateye twakabaye turi hariya. Ubwo twateraga muri kintu kiye mu 26 ntibaza aho twagarukiye. Nasuka ubu ngubu tuyongereye n'ingufu. Uganda hiteye ubuhamya buba burebeka. Bagiye kurinda umutekano hasi ya ibendera rya East African Community. Niba rero abakongomani batemeranya na president wabo, ibyo ni ibyabo.
Kuko abakongomani benshi bavuga ngo yuko muri hariya gushyigikira umutwe wa M23 ngo mu bikoresho ngo mugakorana nawo ngo mukabana nawo, ibyo byose
barimo. Ibyo bahamya nitubashyigikira intambara izahinduka. Kandi icyo cyo dushaka ko twashaka umutekano ku baturanyi. Kuko mu mutekano abanyayuganda bwo bacuruza abicara kuri pirimusi na biya bagatangira kuvuga impuha zidafite umutwe n'amaguru, ntabwo rwose ndabasuzuguye.
Reka dushimire Ignatius Bahizi kuri ivyo bibazo yabajije umuvugizi w'igisirikare ca Uganda ariwe Brigadier General Felix Kaluyije. Duje tubandaniriza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, abanyagihugu bo muri territoire ya Masisi basaba umurwi utunganya amatora muri ico gihugu seni gutanga amakarita y'amatora mu bice biriko biragarukwamo umutekano. Jimmy Shukrani bakomera niyo nkuru yaduteguriye.
Abavuganye na Radio Ijwi rya Amerika ni abaturage baturiye santere ya Rubaya iri muri groupe ya Matanda mu sheferi ya Bahunde muri territoire ya Masisi mu burasirazuba bwa Kongo. Rubaya izwiho kuba ari kamwe mu duce twa teritwari ya Masisi dufite amabuye y'agaciro mu ntara y'Ikivu ya Ruguru kurusha ahandi. Aha kandi hakorerwa ubucuruzi butandukanye, aho usanga abaturage bagera kuri 70% bafite za butike ntoya nini, abandi bajya mu birombe gucukura amabuye y'agaciro. Kuva ibikorwa byo gutanga amakarita y'itora byatangira muri Congo hose, ntabwo teritwari ya Masisi na Rucuru zigeze zibona amakarita y'itora. Ibi bikorwa byo gutanga amakarita byatangiye mu kwezi kwa kabiri, birangira tariki 11 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka wa 2023. Kubera impamvu z'umutekano muke, ntabwo abaturiye teritwari ya Masisi na Rucuru babonye amakarita. Aba banyekongo bo mu gace ka Rubaya baravuga ko kuba batarabona amakarita y'itora kimwe n'abandi bakongomani bibatera impungenge zikomeye.
Amakarita ya mbere arahari ariko ayabuno ndawe bafite kabisa. Ikibazo nuko imashini zitaje ndazo twabonye. Byose byatewe n'umutekano mukeya kabisa. Rero byaba byiza mudufashe natwe tukabona amakarita tukajanana n'abandi.
Ubusanzwe usanga ino muri Masisi bakeneye kudufata nkaho tutarabaturage ba Kongo. Kubw'ibyo nabitewe n'intambara ugasanga wagera mu bambiro bakakubaza ikarite inca. Ikibazo ukababwira yuko ikarite inca mutigeze muyibona bitewe n'intambara. Kubw'izo mpamvu bamwe babibabwira ntibabyumve. Bakumva yuko bagutoteza rimwe na rimwe n'ibyo ufite bagashaka kubijyana.
Abandi muri bo baratinya ko wenda leta ishobora kutabemerera kujya mu matora ateganyijwe mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka.
Ugamizi zinarare kuko nduvura umukongomani ibyo afite karate ijanye n'iyabandi ufite atayigiye nawe waratayigiye. Ubuyobozi budufashe natwe tubona amakarita tujanene n'abandi.
Kuko urukusanga bari kuvuga ngo mu minsi iraza baraza gutambutsa amatora yo gutora perezida. Nkibaza ni gute twabino tuzatora kandi batarigeze baduhereza iki amakarita? Icyo nasaba ubuyobozi ni ukugira ngo ninaha baze kutuzanira amakarita tuzanyure ku matora nk'abandi.
Emmanuel Semucyo ni umwe mu bamotari bakorera mu muhanda uva hano Rubaya ujya Goma. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko kutagira ikarita y'itora bigira ingaruka ku mutekano we.
Twebwe ikibazo dufite amakarite gacu dufite ga mbere, iyo tugiye muri Goma tukagera ku bariere tugeragayo bakatunyanyasa bari kudusaba amakarite, bari kutubwira ngo gari amakarite ga kera gataye valere. Vraiment tukumva twebwe turi guhohoterwa kandi turi mu gihugu kimwe. Muri Goma bafashe amakarite ariko twebwe ku ngambo ya Masisi baboze amakarite.
Impamvu yatese ni kutohereza abakozi bayo mu teritwari ya Masisi nuko habarizwa umutekano muke. Ariko urubyiruko rwo muri Rubaya ruvuga ko imitwe itwaje intwaro igenda ipunguka, bityo rero ko nta mpungenge zatuma ibi bidakorwa. Muye James ni uyoboye ishyirahamwe ry'abasore baharanira amajyambere muri Masisi.
Guverinoma ya Kongo yavugaga ko muri Masisi no muri Rucuru hari inyeshamba za M23 batagomba kuzana amamashine d'alorema kugira ngo inyeshamba nazo zitaza kwiyalora. Ubusabe bwacu kuri guverinoma ya Kongo ni ukugira ngo batwohereze amamashine d'alorema hano muri teritwari ya Masisi. Kuko teritwari ya Masisi inyeshamba za M23 ntago zikihabarizwa zamaze guhashwa. Byibuze rero twasabaga yuko batworeza ama mashini hano muri Masisi natwe tukaba alore kugira ngo natwe tuzisange mu matora turi an ordre.
Societe civile yo muri aka gace ivuga ko ibibazo bigenda byiyongera ku baturage badafite ikarita y'itora. Gervais Hakizimana ni umuyobozi wa Societe civile ya Rubaya.
Arolma yabaye kuri bo nicyo kibazo gihari, ahubwo abaturage bakaba bose bifuza yuko habone kugira ngo babone amakarte nabo babe abakongomani nk'abandi, nabo bumve yuko bagomba gutora kuri prezida, bagatora ku badepute nationaux, bagatora ndetse no ku badepute provinciaux, ndetse no na za commune, nabo bakiretruvamo nabo bagatora. Icyo nicyo kibazo gihari cyane, ariko ibyo byose byategwaga n'intambara ihari.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo udafite ikarita y'itora ntiyemerewe kuba yatora cyangwa ngo akore ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose mu biro by'amatora tora dafiti karita. Nubwo ibi bikorwa byo gutanga amakarita y'itora byatangiye, abenshi mu baturage bakomeje kwinubira uburiganya bwakozwe na komisiyo y'amatora muri Kongo CENI kubitarashoboye gutanga amakarita y'itora ahagije ku banyekongo bose. Kugeza ubu ikarita y'itora nifatwa nk'indangamuntu muri Kongo, cyane ko nta barura rusange ry'abaturage rirakorwa kuva mu mwaka w'1990 igihe Marshal Mobutu Sese Seko yarayoboye ikitwaga Repubulika ya Zaire ariyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'uyu munsi. Jimmy Shukra nibakomera Ijwi rya Amerika i Goma.
Ijwi rya Amerika uru wa mbere, uru wa mbere uri gitego.
Ijwi Amerika dusubire mu gihugu cy'u Burundi gato abana bane bo mu ntara ya Makamba ni bamaze kumenyekana ko baraye bahitanywe n'imvura ivanze n'umuyaga abitavye Imana bari mu isengero irahitwa Ikiyange ni muri commune ya Kibago mu ntara ya Makamba iyo mvura yaguye Makamba yarahasenyuye amazu kandi yongera isengura n'ayandi yo mu ntara ya Bururi inkuru y'Ijwi Amerika yateguye ifatikanije n'abakunzi bari mu gihugu cy'u Burundi mu isomego na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Mugitondo cyo kwa 15 z'ukwa 10 mu Kiyange cha Kibago mu ntara ya Makamba imvura yarakuvye kandi tari iherutse kugwa. Hari mu gihe abana bari mu masengesho yo mu gitondo ku isengero rya Pentecote mu Kiyange. Ubwo rusengero rwari rwubatse mu matafari aturiye kandi inkingi zago zari ziri mu ibyuma. Rwari rumanikishije ibyuma rusakajwe n'amabati ariko ni rwari rwarangira kubakwa. Nkuko biri mu migenzo y'abaporoti ba Pentecote mu gitondo habanzi misa y'abana mu gihe rero bari mu masengesho hatanguye kugwa imvura irimo umuyaga mwinshi isambura amabati ihitanisha ibyuma byari bisakaje iryo sengero. Impome z'ubwo rusengero nazo nyene zari zubakishijwe amatafari aturiye n'ubudongo bw'ibivu nazo zarasenyutse. Byatumye rero abana batatu muri 60 bariko barasenga bitaba Imana abandi 15 barakomeretse baca bajanwa kuvurirwa mu bitaro bikuri Makamba. Ayandi masengero atatu tu yaho nyene mu Kiyange yarasambuwe niyo mvura yarimo umuyaga. Abarongoye zone Kiyange bamenyesha kandi ko hari amasomero 8 yagurutse amazu 39 nayo arasambuka. Hari kandi inzu y'isoko ya Kiyange yasambutse amabati y'ivuriro rya Kiyange arononekara. Ibindi byononekaye na mahegitari 21 y'imirima y'ibitoke ibikoti ibigori n'ibiti byinshi byaguye ku mazu harimo icayitanye umwana mu gihe yarekarajabuka ibarabara. Muri komine ya Mabanda isomero rimwe igikarinzi ryaragurutse mu Kayogoro baharura amazu 11 yaguruwe n'umuyaga mu mazone ya Dunga na Butare. Nyanzarake nayo nyene yarashikiriwe mu ijoro ry'uyu wa 15 ucari ku wa 16. Abajeje ntwaro bazindutse baharura amazu 15 yaguruwe n'umuyaga no kumugwa mukuru wa Makamba hari amazu 3 yagurutse. Muri ibyo bice by'intara ya Makamba bati imvura idutasuriye nabi. Abantu hafi 300 nibo bakozwe ko n'ubwo ruvura nayo barenga 100 bakaba batagiraho bakika umusaya bagasaba ko bose rukwako. No muri komine ya Bururi igasanze nikagwa na Kavumvu imvura irimo umuyaga mwinshi yaraguruye amasomero 3 n'akazu kasugumwe itwara kandi ibisakazo by'isengero rya Pentecote riraho nyene igasanze. Mu Kiyange Makamba inyuma y'iryo sanganya ababa hafi rusengero rwabomotse bashiye bashwa baduka barakura amatafari yari yasenyukiye kubana ibyuma n'amabati ibyari byabaguye ko barashobora gukiza 15 bari bagihema baja kuvurirwa mu bitaro bikuru Imakamba. Gushika mu gitondo cy'uwa 16 abajejwe intwaro muri komine Kibago bari bagiharura ibikenewe kugira ngo batangure gusaba ko bagize ibyago bogarukirwako. Mukukuru kera ajejwe gukingira no kugwiza amashamba n'ibidukikije Makamba asigura ko iyo miyaga arimwe mu nkurikizi zo guhonya amashamba Makamba. Ati kera hari amashamba menshi agizwe n'ibiti mu bice bya Kibago na Kayogoro ariko ubu barayahoneje bayacamwe amakara canke bakayaturiza amatafari. Joakimu Ndayiherekeje.
Akarorero muri za Kiyange Kibago kera hari amashamba cimeza nawe ntanda kimbikiriho
kugwa mukukuruke gusubira kugwiza amashamba ni wo muturama ariko babanje kumenya aho bikenewe. Abanyagihugu nabo botera dutara duto duto twamashamba mu matongo yabo.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda murumvise ko kubera umwanya ino nkuru y'Ijwi Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi tudashoboye kuyiheza turatumire kuza kuyikurikirana yose yuzuye igihe cy'isaha 1:30 ku masaha yo mu gitondo ejo aho bukera amakuru yacu mu gitondo. Ni ngaha rero duce dusozerera amakuru twe twafitiye muri kano kanya kuri mikromisi ya 5 mu 10 na Jewe Diane ni nahazwe yakoze Nadia Tahana Engineer Ellen bari kumwe mu hinga bw'ivyuma ku izina rya bagenzi bacu bose twifurije kugira indwi nziza mu bayi no mu vyanyi no kubandanya muryoherwa n'urutonde rw'Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tuzosubira ejo aho bukera mu zindi muri Burundi rutonde rw'ibiganiro vy'Ijwi rya Amerika.